Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe njuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano kanya. Abantu babiri baraye bakomerekeje n'amasasu yabitwaje ibirwanisho mu ikambi ya Nduta muri Tanzania.
Pero umubanyi bivuga ko ari umunyeshuri yumvise hariko abuntu ibintu by'uruyogoyogo amera nk'usohoka atanye itoshi yumvise ivyo ari vyo acaburira nabo basohotse bagiye bavuye kumwiba cya amaso amasase maguru.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye muri Tanzania agaruka ku vyico gitero idonidoni ahandi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu tubafitiye n'amakuru agezweho ijyanino ku isi. Agezo higya nino kwisi ndabona mugenzi anje ejo ni Mukankusa ashikiriye muri studio ejo ni
urakoze Diane. Duhere muri Libya aho igitero cy'indege cyahitanye abantu barindwi kigakomeretsa abandi benshi. Abenshi muri abo barindwi bishwe n'abakozi b'abanyamahanga, abandi bantu 30 bakomerekeye muri uwo mukwabu w'indege kuri uyu wa mbere aho uruganda rw'ibisuguti mu majyepfo ya Tripoli rwarashweho nk'uko bivugwa na minisitiri w'ubuzima muri Libya. Umuvugizi wa ministri Amine Ali Mashani yabwiye ibiro ntaramakuru bya Faransa ko abanyaribia babiri hamwe n'abakozi baturuka muri Bangladesh mu Misiri no mu gihugu cya Nigeria bitavye imana ubwo urwo ruganda rw'ibisuguti Wad Rabi rwakubitwaga n'igisasu mu bushyamirane bwo kwigarurira umurwa mukuru. Ahandi havugwa abantu bitavye imana ni mu Bufaransa aho rutindo rwaguye rwahitanye umwana w'umukobwa, abandi benshi bakaba batazi irengero ryabo. Uwo mwana w'umukobwa yarafite imyaka 15 yitavye imana hazize urutindo rwo hejuru y'uruzi rwahanutse mu majyepfo ashyiraho uburengerazo bw'Ufaransa uyu munsi kwa mbere. Byatumye imodoka zigera kuri 3 zirimo n'ikamyo zigwa mu mazi nk'uko bivugwa n'abayobozi bo mu karere. Igice cy'urwo rutindo cyaguye giherereye mu birometero 30 majyaruguru ya Toulouse. Abantu bane batabawe ariko abandi benshi ntawuramenya irengero ryabo. Abagize serivisi z'ubutabazi barenga 60 bari mu bikorwa by'ubutabazi. Uwo mwana w'umukobwa witabye Imana yari mu modoka hamwe na mama we bambuka urutindo higerwa Chicago. Umurambo we wakuwe mu ruzi rufite ubugari bwa metero 100 n'ubujya kuzimu bwa metero 20 aho urutindo ruri. Umubyeyi we yakuwemo ari muzima n'abigenderaga barimo benshi bakomeretse cyane bagerageza kumutabara. Abatabazi babiri nabo bakomeretse cyane. Iperereza ryatangiye ku cyateje iyo mpanuka. N'urutindo rwubatswe mu mwaka 1931 runyurwaho n'imodoka zitarengeje toni 19. Ababonye ibyabaye bavuze ko bahahamutse.
Urakoze ejo ni Mukankusa. Ha muri Leta Zunze za Amerika naho ubuhamya ku iperereza kuri Perezida Donald Trump bwinjiye mu ndwi ya kabiri. Frederic Nkundikije.
Muri Leta Zunze za Amerika bashinga amateka bariko batoza ivyaha byagizwe wa Perezida Donald Trump batanguye indwi ya kabiri yo kumviriza abategetsi bafise ico bazi kuri ivyo vyaha. Trump yagizwe ko yahimirije igihugu ca Ukraine ngo gitangure gutohoza ivyaha vyikekwa ku mu Democrate bashobora guhiganwa mu matora yategekanijwe mu mwaka wa 2020 Joe Biden yahoze ari vice president wa Amerika. Ivyo birego bivuga kandi ko imfashanyo ya gisirikare yari guhabwa igihugu ca Ukraine yaciba irahagaritswe mu kurindira kw'ico gihugu gitangura iryo tohoza. Abategetsi 8 bakorera Leta ya Amerika hamwe n'abandi bahoze bayikorera muri indwi bazorenguka imbere y'umurwi w'abashinga amateka bujejwe iperereza babazwe ibibazo ku mugaragaro na televiziyo ziriko zirabitangaza. Bitekanijwe kumwe mu bategetsi bakomeye Gordon Sondland, ambasaderi aserukira Leta Zunze Amerika mu bihugu bigize ishirahamwe rya Buraya, arenguka imbere y'umurwi ku munsi wa gatatu. Mu rwandiko yahinduye gatoyi ivyo yari yarashikirije igihe yumvirizwa n'abashinga amateka amenyesha makuru bakumiwe. Sondland yigeze guterera Trump miliyoni y'amadolari imbere y'uko amugena kuba ambasaderi aserukira Leta Zunze Amerika mu ishirahamwe rya Buraya. Yavuze ko yari yagabishije umwe wafasha ba perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu ntango zo kwezi kw'icyenda kw'igihugu ciwe kitazoronswa ifashanyo cifuza Leta ya Ukraine itabanje utangaza ku mugaragaro kwitanguje itohoza kuri Joe Biden. Iyo yabaye yanyifato yampa ikinda guhi ikindi Perezida Trump yagumye ahakana yamara iyo nyifato niyo abashinga mateka ba demokrate bashingira ko inahe mu kumwagiriza ivyaha.
Mugenzi wacu Frederic Nkundikije nawe nyene arakenuye mukanya duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Avuga mu karere cyahere mu by'ubutungano umucamanza muri sentare y'ibanze ya Nyarugenge mu Rwanda amaze gutegeka ko bwana Robert Bayigamba yahoze ari umushikiranganje wa siporo afungurwa by'agategekanyo ibindi na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Yari byishimo ku nshuti n'abavandimwe nyuma yo kumva ijambo rya nyuma ku cyemezo gitera utwatsi ubusabe bw'umushinjacyaha kikarekura by'agateganyo bwana Robert Bayigamba akaburana ari hanze. Ubutabera bumukurikiranyeho ibyaha bibiri, icyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no kugurisha cyangwa gutanga ingwate ku kintu cy'undi, byose bishingira ku bibanza biherereye i Nyarugenge hazwi nko mu Kiyovu cy'Abakire. Umushinjacyaha avuga ko bwana Bayigamba yagiye abigurisha ku bantu batandukanye agamije uburiganya. Buvuga ko ku isonga yagurishije ibibanza n'itorero ry'abapenekoti mu Rwanda ADPR baba bamwishyuye miliyoni 380 z'amafaranga. Ubushinjacyaha bukavuga ko Bayigamba yagurishije ubwo butaka n'uwitwa Jean Claude Hagenimana nawe bamwishyuye miliyoni 220 z'amafaranga, bemeranya ko izindi 630 azazishyura mu gihe kitarenze ukwezi. Buvuga ko ubwo butaka ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyari cyarabufatiriye kubera ikigo manometari kirimo umwenda w'imisoro. Buramurega kandi ko nyuma y'ibyo yarenze hakagurisha ubwo butaka na kompanyi Teremaf, kandi ko Hagenimana yasabaga Bayigamba guhura nawe akabyanga, ubundi ntiyitaba telefone avuga ko FPR yamubujije kugurisha ubwo butaka. Ibyo n'ibindi bukabishingiraho umusabira gufungwa by'agateganyo kuko ngo ashobora gutoroka ubutabera cyangwa agasibanganya ibimenyetso. Bayigamba n'umwunganira Maître Christophe niyo mugabo baburana bavuga ko nta mpamvu basanga zatuma afungwa mbere y'urubanza. Ibyo byose ku miburanire y'impande zombi umucamanza yarazisesenguye maze yanzura ko nta mpamvu zikomeye zatuma bwana Bayigamba afungwa mbere y'urubanza. Avuga ko ntaho bigaragara ko ibibanza yagurishaga byari byaratanzwe nk'ingwate ku itorero rya ADPR kuko mu mategeko ubugwate bugira agaciro iyo bwanditse mu gitabo cy'umwanditsi mukuru. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge kandi yavuze ko mu masezerano urego yagiranye na Hagenimana ntaho ubushinjacyaha bugaragaza ko bari baremeranije kuzahabwa icyangombwa kigaragaza ko atarimo imisoro ya Rwanda Revenue Authority. Umucamanza yavuze ko n'umutangabuhamya bushingiraho imvugo ze zivuguruzanya. Naho ku cyaha cyo kugurisha icyundi cyangwa kugitangaho ingwate, urukiko rwavuze ko umutungo wa manometari nta wundi muntu cyangwa sosiyete weguriwe, bityo kutigeze kugurishwa inshuro ebyiri. Urukiko rurasanga amafaranga mu murega atatu matoroka igihugu, ruvuga ko yatanze n'umwishingizi bwana Richard Murefu kandi ko ari inyangamugayo. Umucamanza akavuga ko ntaho yahera afunga by'agateganyo Bayigamba mbere y'urubanza ataratangaza ijambo rya nyuma. Hatangiye kumvikana amagambo yuje amarangamutima mu rukiko, bamwe bakiruhutsa abandi bati Imana ishimwe. Umucamanza yategetse ko Bayigamba ahitare ku rubanza rukimara gusomwa, maze mu cyumba cy'urukiko bahita bakomera amashyi icyarimwe, abandi bavuze impundu. Bwana Jean Didier Dukundane ni inshuti y'uregwa, umvuko yakiriye iki cyemezo cy'umucamanza.
Twariganye no mu buzima busanzwe turabana, naje hangaha nk'inshuti. Ikibazo cy'umucamanza ni ikintu kigaragaza ko mu Rwanda hari ubutabera, ubutabera butabogamye, butitwaza mu kanaka ni kanaka. Icyo mbona ni uko bakurikije ingingo nyazo, kandi kigaragara nuko muri rusange Bayigamba urabona ko yarenganaga, kuko uburyo bavuga yafunzwe n'ibyo bamushinjaga aho ruhuriye no kuruko guhagaze. Icyo nashimira rero nuko igihugu cyacu gifite ubutabera navuga bushikamye, butabogamye, bufite n'umwanya wo kubanza kujya gusesengura no kujya gushakisha amakuru nyayo kugira ngo hatagira ubirenganiramo.
Bayigamba uhagarariye ikigo manometari afite imyaka 57 y'amavuko yigeze kubaho minisitiri w'urubyiruko umuco na siporo mu Rwanda. Ikigo manometari ahagarariye bivuga ko umuherwe udacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda bwana ayabatwa tribe rujugiro yigeze kuba afitemo imigabane myinshi mu gindi mirimo bwana bayigamba ashirwa mu bimbere bakomeye mu rwego rw'abikorera yigeze kuyobora ishyirahamwe ry'abafite inganda anamu muyobozi mu rwego rw'abikorera yabaye kandi umuyoboke w'imena mu ishyaka FPR inkotanyi riri ku butegetsi anaba mu buyobozi bukuru bw'ibigo bikomeye birimo kompanyi y'indege Rwanda ya nibindi yatawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2019 akabagira ubusanzwe rya Amerika I Kigali
Chutizi ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
nabice ku masonga nkitangura abantu babiri baraye bakomerekejwe n'amasasu yabitwaje ibirwanisho mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania abateye baje bagana umuhana w'umudandaza aba muri iyo kambi inkuru ya mugenzi wacu James Jovin
Icyo gitero cyabaye ku mugoroba wo kuri uyu wa Mungu itariki 17 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2019 aho abagizi ba nabi bataramenyekana bateye mu izoni y'icyenda mu nkambi ya Nyarugusu bamwe mu babanyi b'uwo muntu yatewe bavuga yuko icyo gitero cyabaye mu masaha 3 yo mu ijoro bamwe mu bakomerekeje n'amasasu n'uwo mudandaza mu ntumbero yo kumutinyisha kugira atange amafaranga hamwe n'umunyeshure yari isotse kuraba biriko biraba
muri make hari hakiri kare bamwe bamwe no gufungura twafungure hari nko masaha 3 n'iminota mike bimaze kumenga gusohora abantu bamaze kumva menga hari gihaye kiba kumubanye kuko imvura yari kwiragwa hari umubanye wo hafi hari umunyeshuri wewe yasohotse ngo aze kuraba ibyo ari byo bagaba bakira murasa ubara murashe mu maguru ayo masaha bapfuye kugenda hakiye umwanya muto igipolisi cyaraje umuhungu baramutwara ku bitaro kamuvugiye uwo bivye nyene ashe ntabyemeza neza ngo abo bantu bari bande ariko nyabamusanze mu nzu abari bamufashe bari benshi mugabo babiri niyo batari bafite inko batanu bari indani kandi bari bafite inko rero muri makeye hari habari mu nzu n'abari hanze bari benshi
bivugwa yuko igipolisi cyashike hakiye amasaha make abo bakozi ba nabi bamaze kuhava umudandaza hamwe n'uwo munyeshure yarashwe baciye batwarwa mu bitaro umunyeshure biravugwa yuko ariwe yababaye cyane kugeza aho bamungururiza mu bitaro bikuru muri komine Gasuru
mwene kwibwa nti bamwe bajye gose keza kwa mukomereke cyane kujya ku nsanga buri kwa yagagaza kugira mu babaze amutera ubwoba kugira azara amahera yego ntiyabaye cyane ko gusa wabaye cyane hari umusore w'umubanyi bivuga ko ari umunyeshuri yumvise hari kwa ibintu z'uruyogoyogo amenya nkuso akacanye itoshi yumvise ibyo arizo acyabura nabo basohotse bagiye bavuye kumwiba cyamasa amasase mu maguru amutagura mu maguru kugeza naho ku makodo bisaba mu bitabagoye ko bamutwaye hanze y'ikambi kumuvuza
umurongozi mukuru w'igipolisi mu gihugu cya Tanzania Simon Siro mu ntango z'ukwezi kwa 10 yarakoze inama muri iyo nkambi nyene ya Nyarugusu aho yariko atanga ubutumwa ku mpunzi zarurwa mu majana zitabiri iyo nama ku bijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi by'amabyabaye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi no mu baturanyi bazo yongera amenyesha ko hazokorwa isakwa rinini ry'abagizi ba nabi ariko iyo ngingo ntiyarashyirwa mu ngiro
watu wanalalamika sana kuhusu ujambazi watu wanaporwa barabarani ya moto
abantu baravuga cyane ku bijyanye n'ubusuma abantu baramburirwa mu ibarabara umuntu araka mugenzi we ikinga akoresheje inkoho bagaca bavuga yuko ari impunzi reka ndabasabe cyuti zanje impunzi ndashaka ubugizi bwa nabi turasabye muduhe inkuru abo bantu tubakorereko nimba hari impunzi itunze inkoho kibure ikigwanisho cyose inavangaha acagenda agite mu ibarabara kuko ndimo ndasubira Dar es Salaam ariko mu ndwiza nzozana abapolisi bahagije bazogirisa kwa rikaze gose uzofinatira kuri iyo sako azoshobora no kubura ubuzima
watafanya msako mkali sana.
Mu nama y'umukuru w'igihugu cya Tanzania Dr. John Pombe Magufuli yabereye mu ntara ya Gatavi muri komine Nshasha Tanganyika muri icyo gihe nyene cyo mu ntango z'ukwezi kwa cumi yagabishije igipolisi mu ntara ya Kigoma gucungera umutekano bikwiye. Yavuze yuko igihugu cya Tanzania atangorane gifise ku mpunzi zitekanye kiretse abagizi ba nabi,
lakini wapo wachache ambao wameanza kuharibu sifa na heshima ya ukimbizi, wanajihusisha na ujambazi.
Ariko harimo bake bake bariko baratangura kwonona yubahirizwa ry'ubuhungiro. Harimo abagizi ba nabi. Ndasavye izo mpunzi zifite iyo ngeso zibireke. Bahunze kubera ingorane zabaye mu gihugu cyabo. Muri Tanzania si ahantu ho kuzana ingorane. Ujye ngaha wemere kuguma hamwe. Hariho abahunganye inkoho. Ndabasabe abarongozi b'intara, amakomine, hamwe n'abacungira umutekano. Iyo ngingo muyikorere ko bikwiye.
Hatuna matatizo na wakimbizi ambao ni watulivu.
Leta y'igihugu cha Tanzania ruga ya masoko makuru n'andi yose mato mato n'abadanda za bose bakorera mu nkambi z'abarundi alizo ndutanya rugusuna mutendeli ku mpamvu z'umutekano muke wa mabibonekeje. Naho biruko harimo bake bake babandanya n'urudandazwa mu mpisho, benshi muri bo bakorera mu mazu yabo mu bijiji biri mu mazone batuyemwo kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu ntara ya Kigoma mu burengerazuba bw'igihugu cha Tanzania. James Jovini ku bw'iji ya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiringo kitarenze amezi atandatu Burundi burinjira mu matora. Imwe mu migambwe irimo nka Frodebu n'abigenga bazabara maze gushira habona abakandida bazobaserukira muri ayo matora. Mu bigenga bamaze kuvuga ko bazokwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu harimo Francis Rohero. Mu kiganiro amaze guha mugenzi wacu Fidel Niyongabo yagarutse kuri kahise kiwe mu vya politike.
Mu myaka ya 2006 jewe narindi mu mugambwe hanyuma nkakurikiranira hafi za politike. Kuva rero menyeshije yuko ntagishobora gukurikirana ibikorwa biri mu migambwe, nashoboye kuzo ndaganira nshikiriza ivyiyumviro ngerageza no kunagura ivyo nganira n'abandi buke buke. Ivyo rero vyatumye nshobora kumva ico nogerageza guterera muri iki gihugu nk'umuntu, na cane cane mu bucuti n'abafitaniye n'abarundi iyo bava bakagera. Icyo gikorwa rero nagenda gikora buke buke, na cyane cyane nugurura amaso n'amatwi n'umutima ngerageza kwiyumvira icyo abantu bifuza, abantu bose, abarundi bo mu mice yose n'aba nabariya mu myaka itandukanye, hamansa n'utumva kumwe n'abanyapolitiki batandukanye ingene izi gihugu vyogenda. Naragerageje rero kugenda biganira buke buke mugabo nkumva nti uno munsi nanjye ndafite icyo noterera.
Yego
cyane. Nibyo rero byatumye mfata ingingo ngira nti aho bigeze umurima nariko ndarima narashoboye kubagara buke buke, ubu harageze aho ushobora kugira icumarira abawipfuza kuwusoroma. Nibyo rero nashaka gushyira habona gushyira hagaragara muri politiki y'iki gihugu niriwe ndaca hirya no hino nyegeza mugabo nkavuga ngatomora neza icyo nifuza gushikako.
Mwibwirizwa shingiro ni iyihe ngingo itegekanya ivuga ibyo witoza ategerezwa kuba akwije?
Yego cyane. Nk'uko bivuze Fidel, iki gihugu turimo igihugu gifite amategeko. Amategeko atari make hari ibwirizwa shingiro, hariho n'amabwirizwa atandukanye, hariho n'itegeko rigenga amatora. aho tugereye rero ibyugashingiro abarundi baherutse kwemeza iheruka no kuvuga mu myaka y'2018 iryo bizwa rirerekana ibintu bice bitari bike abagomba kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bategereza ko bameze ibyo bategereza gushikako ingingo ya 198 irerekana ibyo uwo muntu abategerezwa n'ibintu bishika bitandatu hatwa rero kuba afite ubwenegihugu yavukanye bw'u Burundi kuba afise gusa kuba akwije imyaka 40 y'amavuka hanyuma kuba aba mu Burundi igihe yiyandikisha ngo yitoze kuba atakimubuza kurangura ayo mabanga no kwemeza inyandiko zitandukanye nk'ibyo bizwa shingiro n'umugabo Burundi n'ibindi ingingo ya 199 nayo irerekana neza ingene uri muri iryo banga ko ashobora kuva mu migambwe canke umunani z'imigambwe canke akitoza ku giti ciwe ni cane cane rero muri iyi ngingo aho bigaragara neza ko jewe naho noba ntari mu mugambwe naho nshobora kwitoza bikurikije ibyifuzo mfise na cane cane ko noba nshigikiwe n'abarundi isinzi.
Urakoze. Tuze ku mirongo ya telefone dufise Jean Paul watwumva.
Ndabumva.
Ese kibazo ubaza canke icyiyumviro ushikiriza?
Ndakeze ukunda kubona vyandika kuri Facebook hariho n'igihe duza ku bitabo byiwe ahantu henshi ariko ari ibintu bimwe bimwe tuba dufite nk'ibibazo ubu nko mu bitabo kigenga amatora cyo mu Burundi gihari ubu mu ngingo yayo y'ijana na kane gace kayo kagira ka gatatu baravuga neza ko uwidohoye mu matora atike adasubizwa ry'amafaranga aba yatanze yakose ugiye miliyoni 30 hanyuma bakanavuga neza yuko umugwi utegura amatora seni itegerezwa guca muri hihisha amahera angana n'ibyo bakoresheje mu matora nagomba kumubaza rero nti mwaneka Francis wowe ko uba uje by'amatora uriteguye kubona ko aya mahera miliyoni 30 zo zitanga hanyuma ukongera kemeza yuko utazidohora kugira ngo ntuzohombe miliyoni 30 wongere ko n'ayo mahera y'indishi muri seni bongera ko mu gihe umuntu yidohoye mu matora tuzorangura neza iyo migambi.
Murakoze. Reka bishure.
Ndanje kumushimira Jean Paul a telefoni. Ikibazo cya mbere avuga ibijyanye n'uburyo caution. Mu bisanzwe jewe ndamaze imyaka irenga 10 ndiko ndayagirya politiki na cyane cyane ingerageza kubifatanya n'ukumvisha abantu icyo baciza. Sinibaze rero yuko jewe ubunye aho ngeze nofata nk'iyo ngingo ndiko ndashina canke ndiko ndipima mu ijambo nashikirije narabivuze neza nti jewe ibyo kwipima nuko hariho ijambo rishika ku mutima kandi nagiye ndayaga nzi neza icyo rishobora gushika. Sindi muntu rero muri kamere mekanje avuga ino munsi ikintu ngo ayihindukize mu ijambo. Urazi ingene nagiye ndayaga mu biganiro bitari bike iyo myaka iraheze icyo mvuze uno munsi nshobora kugisubiramo hari imyaka 3-5 mbere gushika ku myaka 10 ingingo rero nafashe ni ingingo yavuye ku mutima nambajije rwose muri kamere kanje nkumva neza yuko ndayifashe nzi icyo ngiye gukora. Kosiyo rero itangwa miliyoni 30 itangwa igihe ngiye gushyikiriza dosiye mu bijyanye n'ingene biteguwe. Ni ukuvuga ko icyo namenyesheje ni iki ku itariki 6 namenyesheje ko ngiye kwitegurira gushyikiriza iyo dosiye. Umuntu ndashobora kuvuga ko umukandida ni ijambo rivugwa iyo seni yamaze gukwemerera kuvuga yuko washikanye ibyankenerwa byose basaba ibyo navyo byankenerwa turabisanga mu gitabo mu ngingo igenga amatora n'ibintu 13 basaba mu ngingo y'101 berekana ibintu bitandukanye basaba umuntu agiraje kwitora nk'akarorero guhera ku mwidondoro wiwe urwandiko rw'amavuka icyo bita extrait d'acte de naissance ikopi y'ikarata karangamuntu urwandiko rwemeza aho aba ibintu byinshi bijyanye extrait d'acte judiciaire ivuga y'umuriro y'ifishe y'ibyaha umuntu yahaniwe rw'amafoto yiwe ane urwandiko rw'abaganga gomeza kufisa amagara meza urwandiko gomeza ko yatanze amafaranga y'ingwati ngo n'ibindi bikurikirana ibintu 13 ibyo rero ibyo ujewe ngiye kugerageza kwegeranya kugira ngo nshobore kubishikana muri ibyo nyine rero agira ati ndiyemeje ko nko mu gihe byoba ntoba ntarishikanye noshobora gusubiza ko mu gihe noba narikoze mvuga ko ica mbere gisa n'icishuwe sinja gutegura dosiye ngo ndayishireyo ngo hama ngo nje mu nyuma kwicuza ngo mbega ngo ni kuki ngo narikoze uku hari namba ni ukuvuga yuko narabajije umutima iyo dosiye ndiko ndayitegura mfise neza shika atatu kugira ngo ndayiheraheze neza ni ukuvuga yuko hagati y'itariki 20 na z'ukwezi kwa kabiri n'itariki 5 z'ukwezi kwa ntwarante ariho ayo madosiye azotanga ico gihe nimba iyo dosiye nayiteguye neza igashikaho itunganye urumva ko ataco tuma nza kuyikuta tuza kiki co tuma abantu bizera ko ivyo mvuga ari ukuri ntashobora kubidohoka ko ni kimwe nari navuze bwa mbere umuntu kugira uje kumutora ntiwaduka ntuvyuka mu gitondo ngo jewe ngo ngirambe nakijwe na cane cane nturaba ngo inkofero yambaye canke umupira wambaye canke ngo asa neza nahimirije cane abantu kunyumviriza kumviriza ico nshaka kubamarira igihe ico kintu bacumviriza bagashobora kugitahura barumva ko ari cyo mvuze nshobora kukirangura nashobora kugushika ko atabumeshi burimo
murakoze dufise kandi Fleury uratumva
ego ndabumva vyoye ndabaramukije
ego mufise ikibazo mubaza intererano
ikibazo cya mbere nashaka kubaza umutumire mu gihugu cyacu tumenyereye amatora atinze n'imigambi ikomeye gisa na permanence menshi mu gihugu amadarapo impuzu zibaranga imigwi y'ugwaruka imigwi y'abagore none ni gute umuntu nkawe adafite ibyo byose ashobora kugera ku rugero rutanga n'imigero adashyigikirwa n'abarundi bose murakoze cyane
aragize neza rero ndamushimiye gati tumenyereye imigambwe kukaba nkako naje umugambwe narawubayemo kandi ndazi ingene ikora washaka ni nayo nzira jewe natoye nibaza nti burya abantu uwo baha iyindi nzira siho botahura gusumba kuko cyane cyane haca hakora uruntu abantu bagira bati turaza amadarapo turaza amapermanence ibyivugo hanyuma imigwi ibaye myinshi hakaja guhangana kw'imigwi nanje nagira nti uke abarundi aho twari tugeze twoshobora kuduga intambwe tukava mu njyane z'imigwi tukava aho umuntu ashigikira umuntu kubera inkofero gusa yambara ahubwo hakaba kuduza agaciro k'ikiyago umuntu akagira ati jewe naka yavuga igerekeye iburaro bwanje ndumva ko amfitiye akamaro nico niyemeje ngomba kumenya umutima w'umuntu ngira ntoro uwariwe yo marira iki nobikora gute nico niyemeje kubahuka kugishitsa singomba rero kujana n'akaguma ngo mpereze abantu amajambo yo mu kirere bagenda bararirimba ahubwo ngomba gufata icyo no kwita iyo defi kana ku murundi na mutoyi ashoboka ndumvira ikintu kimuraba mu buzima bw'iyo
arakoze mugenzi wacu Fidele Niyongabo ku kiganiro yagiranye na Francis Rohiro mumvise yuko azokwitoza amatora mu kwa gatanu mu Burundi nk'umukandida azokwitoza kugatwe kiwe babita abakandida bigenga mukanya turabibutsa agezeho ijya nino ku isi mbere ko dutandukana Uhamya kwiperereza kuri perezida wa Amerika Donald Trump bwinjiye mu ndwi ya kabiri ibindi muraza gushaka kwikurikirana mu makuru y'igihe c'isaha imwe n'iminota 30 muri Libya naho mwavyumvise igitero c'indege cahitanye indwi gikomeretsa 30 abindwi bakiguyemwo bagwiriyemwo abanyamahanga n'igitero cagabwe ku ruganda rw'ibisuguti mu majepfo y'umurwa mukuru Tripoli Mu Faransa igitarugwa cahitanye umwana w'imyaka 15 igitarugwa cari cubatse hejuru y'amazi abantu bane batabawe ariko abandi banshi nta uramenya irengero ryaho nuko ncuti bakunze tube tubangiriye ngaha ibiganiro twa tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda dushimira Facile Gbehu yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Cornelius bari kumwe mu hinga bw'ivyuma je mumva kuri micro ya Lidiane Nahazwe ano makuru yarahagarika yandikiwe na Etienne Karekezi ku izina rya bagenzi bacu tubashimire twongera tubatumira mu yandi gihe cy'isaha imwe n'iminota 30 araza kwibanda kuyagezweho ijya nino ku isi muri Afrika no ku yindi migabane mubandanye kuranigwa mu byo murimo byose.